urakoze mwene datorma turanezere w'irijoro kuba ngaha kumviriza ubu butumwa bw'igitangaza buva mu kanwa ka mwene data twizera ko yasizwe na mpemu yera kugira tuzanira inkuru zihambaye za nk'uko bivugwa z'impanuro ukuntu twotegerejwe kubaho muri iki gihe cya none mu kwera imbere y'Imana n'imbere y'umwe wese tudushaka gusukwera muri twebwe ku buryo atakuvugana kwanduye ko kumvikana muri twebwe na gatoya mu gihe tuvuga uku guhamagarwa guhambaye ku Imana dutegerezwa kugenda nk'uko bibereye ku iki kintu Imana yatuzaniye kandi ubu twegereje iherezo ry'urugendo aho twiteze umusese kara mwinshi uri hejuru y'ibyo twoshobora gukora cyane kwiyumvira kandi mwibuke dushaka kwama dusenga tudahengeshanya kandi kirenge ibyo suzuma ubuzima bwawe namba ubuzima bwa budahura no kwera kw'Imana rero garuka maze utungane gusubira gusenga n'ikintu kitagenda neza murabona dutegerezwa kubaho muri ubwo buryo ku buryo ivyamwa vya mpemu bizokwimenyekanisha muri twe guko niko dushaka kubaho murazi rimwe na rimwe turumva bavuga butumwa bahambaye bashobora kuvuga ubutumwa mu bushobozi ariko twopfuma tubona umuntu abayeho ubu butumwa hako twobwumva bwigishwa murabone ego kuko ni kimenyamenya kw'Imana iri imbere muri uwo muntu ubu tugiye kugira tuza ku meza y'isangira ryera kandi ubu yamara hariho bamwe badafisi isangira ryera kandi nkumbure bayifata gusa mu mashengero yabo bwita ariko twoneze guri joro namba mwoshobora boshaka gufatanya natwe kuri ibi bintu nta na rimwe dushikiraho abantu turimbe bimugiye ugenda mu buryo bubereye ubutumwa bwiza urumviriza kandi watura uko uri igice cyabwo murazi ko muri igice cy'ubu butumwa bwiza muri vyete byanditswe by'ivyo tuvuga mu gihe mukora ikintu kinaka kinegurwa rero muri mwideni kuvyo mwumviriza murabona dutegerezwa kubaho ivyo twizeye kandi kube tubeho ku buryo bitazotuma Yesu Kristo acokorwa ariko bimugaragaze mu bintu byose kora kandi tuvuga uko niko bimeze turamukunda gusa kubyibi akandi ubirijoro tugiye gusoma itegeko ry'imeza y'umwami tubona mu cete cya kabiri cy'abikorinto nk'uko mu gice cya 12 akandi turasoma ibimaze tureke gusa umwe wese ukuntu dukora ibinamba hariho bashasha muri twebwe duhamagarira abantu kuri arutari uko bagenda binjira gufata sangira ryera kandi umukristo wese arabibereye nambubayeho ubuzima bwemeza icuru ushaka gusesa umutima wawe kukoreka menye neza ko mvuga ibiko ivyanditswe bivuga ngaha biti namba uyifashe mu buryo butabereye rero turazi ko tutabereye twebwe ubwacu nta n'umwe muri twebwe abereye ariko ko tutizigiye kuba tutabereye ubwacu turamwizigiye we ya twitwizigiye kugoroka kwiwe ko yapfuye ku vyiyumviro vyacu bwite kandi twiyumvira gusa ivyiyumviro vyiwe hanyuma tubayeho ku kintu cyose twizera ko adutegeka no kuraba inyuma maze tukabona icyo tubayeho kandi suzuma ubuzima bwawe kandi namba dukora ibintu bitabereye ubutumwa bwiza rero nitwotegerejwe gufata isengera ryera ariko dukora ibintu twiyumvira ko ubuzima bwacu bwosomwa n'abantu bose kandi namba uwo ari we wese atoshobora gutunga urutoki maze akavuga ati narabonye uwo mugabo mu karere wa munsi ndamwumvise uyu mugabo ahagarara maze avuga ibitebu byanduye uyu mugore akora ibi rero nambuzi ko ari mpemu yera gutunga urutoki rero ntufata isangira rye ariko namba wumva ko utabayeho ko woraba inyuma maze ukabona ibya byawe byose byatuwe kandi biri munsi y'amaraso rero wotegerejwe kuyifata buri gice cyayo ubu dusoma ibyanditswe nk'uko Pawulo aduhamagarira ngaha mu gitabo cy'Uwera Yohana cya mbere ndabasabye ikigongwe mu gitabo cy'icete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 11 dutanguye ku murongo wa 23 kuko icyo nahawe n'umwami aricyo nabashikirije namwe yuko umwami we Yesu mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga tuyo n'umubiri wanjye batangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibe cibutso canje no kwifuza kuronka umwanya wo kuvuga ibyo gatoya Mwijoro yaguzwemo murabona yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje batangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibicibutso canje. Igikomba kigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki ni igikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanjye murahora mugira mutya uko muzonwa kugira ngo kibicibutso canje uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Nicyo gituma umuntu wese azorya umutsima n'umubiri by'umwami wacu canke azonywera ku gikombe ci uko bitakwiye azosindwa n'urubanza kuko yakengereye umubiri n'amaraso by'umwami. Ariko umuntu yibaza uko ameze abone kurya uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe kuko urya cyangwa unywa atamenye umubiri w'umwami wacu arya kandi anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza. Nicyo gituma muri mwebwe benshi bagira intege nk'abatari bake bararwaragurika kandi abatari bake bakaba barapfuye. Ariko iyo twimenye uko turi ntidutsindwa n'urubanza. Ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhanwa n'umwami kugira ngo ntidutsindwe n'urubanza rudashira hamwe n'abisi. Noshobora gushima kuri ibi. Iyo tuciriwe n'urubanza n'ijambo ari ryo Kristo turahanwa. Dukoze nabi ntituba tubayeho bibereye iri jambo duhanwa n'umwami. Kandi iyo umwami aduhanye bisigura kudukosora ku buryo tutotegerezwa gucirwa urubanza hamwe n'izi. Ntiturabisi turatandukanye n'isi tubaye ubuzima butari bumwe ubuzima butandukanye. Ntidutegerezwa kubaho ubuzima bw'isi hanyuma ngo tube Kristo dutegerezwa kubaho ubuzima budasanzwe ubuzima butandukanye. Sinshaka kuvuga muri zirya ntondetso hanze ariko nshaka kuvuga ko dutegerezwa kubaho ubuzima bw'ukwera kw'inkomoko kugira ngo ibyamwa bya mwe mubibonwe muri twebwe byo gutekereza n'ubugwaneza no kwihangana kwihangana kwizera icyamwa cya mwe. Ariko igihe twumva bino bintu rero tumenya yuko uhoraho yatwibutse kugira ntitubikora ariko dushirwa kwiteka. Ariko iyo atakitwagira muri twebwe yuko tubaye muri ibyo bintu kubwo ubuntu bw'Imana nuko rero nidushirwa kwiteka n'isi ariko tuba tubayeho hejuru y'ibintu byinshi murabona. Nuko bene data uko mukoranye kurya murorera n'umuntu ntiyasonza araryiwe kugira ngo ntimukoranire gutsindwa n'urubanza ibisigaye nzobiroranyaho nzozira. Twarahanuranye kuri ibi yuko iyo tuje hamwe naho tudashobora kubona ikintu na kimwe hashobora kuba ikintu kinaka tubona mu muntu munaka kitabe kibereye. Igihe mukoraniye hamwe kubw'ingaburo yera murindirane musengeranire musenge kugira twama dukora ibi nzo gusengera kugira nimba hari icyaha muri wewe ibikorwa bisigaye cyangwa ikintu kinaka wakoze n'ubu nkuwizera ndasenga ku Imana yobiguha yobigukura ko yobiguharira kandi usenge kugira nimba ikintu kinaka nakoze ntazime naragikoze nkaba ntarinzi ko atari cyiza nzoca turubu nditeguye kugitunganya kuko urya cyangwa unywa atamenye umubiri w'umwami wacu arya kandi anywa bimuzanira gutsindwa n'urubanza. Uguhishurwa ko uri umubiri w'umwami ntushobora kubihishurirwa mu bubi no mu cyaha dutegerezwa kubirengana kugira duhishurirwe ko uhora arugira neza kandi tudahishurirwa ko we ari umuhuza wacu kw'ibyaha byose twatuye kandi tukamwizera turindiriye impongano yiwe kugira itwoze ibyaha byacu byose. Nuko duhishurirwa umubiri w'umwami ukuri no guhishurirwa icyo ukora. Hanyuma rero duhishurirwe ubugira kandi ko hagati muri twebwe mu mubiri w'umugeni w'umwami. Reka duhishurirwe nimba hari ikintu kitagenda neza hagati yacu gishobora gutuma ubutumwa bwiza budashika kure cyangwa uhoraho atadushikana imbere y'Imana nk'inkumi itagira agasembwa. Reka tubimenye hano neza na neza maze turabe namba atari byiza. Reka tubyature namba ibi namba hari ibitameze neza. Reka tuvuge tuti mwami umbabarire kuri ibi. rero kubyivyo hashobora kuba hari ikintu kinaka twakoze wakoze ikintu kinaka nakoze byoshoboka kuba tari ibigira nkano bunyene dusaba imana duharire twahora turirimba indirimbo nga hari byaha natuye kuri wewe hari cyaha cyo mwibanga murabona ico batanazi na kimwe cyakitazwi dusenga tuti manu ubaharire rero havugwa hati ni mwa korana murindirane kandi ko byukuri byoba nkibi murindirane kurindira bivugwa kurindira kurindirana tubikora ubu ndagusengera nambuze ikintu kinaka wakoze nabi vuga uti Imana umparire sinshaka kuvuga ibyo kandi ni wamfasha kuva muri rino joro sinzosubira kubikora ndabyiyumvira bipfuye mu mutima mwami sinzosubira ni wamparira kandi nyuma yuko atura kwanje nizera ko wampariye ngiye gufata umubiri wa Kristo numva mu mutima wanje ko umparira ibyaha byose byanje ndasengera rero icyaha cawe kibanga usengera icanje kugira ngo nkumbure ikintu kinaka tutazi kugira ngo tusangwe twacakiri twaciri urubanza hamwe n'isi nidushaka iby'isi ngaho uwo mugwi mutoya w'abantu Imana yaduhaye kugira dusenge ngaho dushaka kwizigama tutagira gasembwa kukwikunda kugumya ibintu byacu icaha cacu ubuzima bwacu butandujwe n'ibintu by'isi kugira tudanduzwa n'ibyo dushaka kuba twiteguriye izamurwa rero dusenge ubu mu gacerere dusengeranira kanya gatoya gusa musengeranire mugenda basengera mwami Yesu reka ibyaha byacu byose ube bibe mu maraso y'umwami Yesu mu bagira ku ibyibutso by'Imana dukorana ubu nk'abizera bakundwa n'abana muri Kristo kuko tubisavye mu izina ryiwe amen. Rero umwanya mu gihe abatama nibaza ko boza imbere ko bariko mu bikora hano mwene data Tony Isabel kandi azobiroranya kandi namba hari uwifuza kugenda ubu hanyuma ntashake gusigara akubyisangira ryera turanezerewe kubana namwe iri joro mwibuke igikorane cyacu cyo ku mugatondo igikorane cy'amasengesho cyo kuwa gatatu mu ijoro hanyuma musohoke buhoro buhoro mu gihe abandi baje kuri arutari kandi mwene data Zabere hano azorongorera abantu kuri arutari mu gihe turiko twitegura isangira ryera ibi byerekana umubiri w'umwami Yesu umukate kandi nk'uko yandirimbo yaririmbye ukwizera kwanje kuguhanza amaso hariho gusa amategeko atatu umwami yaduhaye kandi ayo yari umubatizo ufata umukate hamwe n'umuvinyu n'ukozanya ibirenge n'ayo mategeko kandi bivyerekana umubiri wajanjaguwe wa Kristo. Isengesho ryanje n'uko umuntu wese ari hanira ijoro yoronka umuhezagiro wa mhemu yera kandi abarwaye simana yo mu ijuru yatanguje ibi mu buryo bwa mbere hariya muri Egiputa mu gufata ibyatsi birura n'umuvinyu nizeye ko Imana iza kubakiza kandi mu rugendo rwanyu rwose ntihazokongere kuba indwara muri mwebwe Yesu Imana yo mu ijuru yo twitegereza ubu mu gihe tuyishikaniye ibi mwami Imana umuremyi w'isi n'ijuru mwene n'ubugingo budashira kandi ubutanga ingabire zose turagushimiye kubwira itegeko kuko tuzobikora mu kwibuka mu gihe dufatanije nk'uko byari bimeze mu nyonga zawe hirya no hino y'ugusangira kwera k'ubuntu bw'Imana mu gihe twiyumvira mu mitima yacu yuko umunsi umwe tutari tubereye kandi uba amaraso y'umwami Yesu yaratwogeje ico cyaha tukaba duhamagararanye n'umwami Yesu ahantu ho mu ijuru Uyu mukate wa kosher data wakozwe kandi wazanywe ngaha ku bwino ntumbera. Turagusavye uweze mwami kugira ngo mu kigereranyo cha wa mubiri wajanjaguwe nkukwera n'umubabaro n'agahindu ko yakoze ikaruvari igihe uno mubiri wajanjagurwa. Yuko yacumitiwe ivyacu bicumutro yajanjaguriwe ivyacu bigabitanye igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Kandi mishisha kuyiwe nidukize ico nico gituma dufata uno mutsima umanyaguwe rino joro Imana iheza gira bizera kandi yene yense uno mukate wa kosher ube mu kigereranyo cyo mubiri wa Yesu Kristo. Amen. Bibiliya yavuze iti nkuko nyene yabiri gikombe hanyuma amaze gufungura afata avuga ati akira munywe kiguri kino gikombe cy'isezerano risha uko muzokora nkuko kenshi mwerekana urupfu rw'umwami gushika igihe azogarukiruka. Mumfashe mu minwe yanje rino joro uno muvinyu wakozwe mu buzima bw'imizabibu wazanywe hamwe ngaha kugira ubu ikigereranyo cy'amaraso ya Yesu Kristo ntiyagire ntigere haba igihe aho nafashe isangira rye n'isangira ryera ariko nararabye muri ayo hanyuma ngo mbone ibyaha byanje byagiye ndabona yuko hamwe bito baye kubw'ibyico yemwe twobaye turi hehe. Ndi yumvira hariya aho umuntu arwaye aryamye ku mpfiro hariya mu bitaro uwari yari jewe biciye mu mishisha guyiwe narakize simana yo mwijuru yo hezagira no muvinyu ku bw'igikorwa wateguriwe. Mwami Yesu turagushimiye uno mutobe w'inzabibu umuvinyu wavuye mu maraso y'inzabibu kugira ube ikigereranyo cy'amaraso ya Yesu Kristo ese twakira date sindwara za zo duhunge si cyaho kwifuza byo kugwa muri twebwe dushobotse tubeho ubuzima bwera bwishikaniye Imana inyuma y'ibi ku buryo abantu bazobona ishusho ya Yesu Kristo muri twebwe ku buryo ingendo y'ubuzima bwacu yoba ibereye ubutumwa bwiza ubwo twize biduhe data kandi uno muvinyu ku bw'igikorwa wateguriwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. mu gusoma ibyanditswe mu gitabo cy'Uwera Yohana igice cya 13 dusoma duhereye ku murongo wa kabiri w'igice cya 13 bakiriko bararya ku mugoroba wa murwanizi amaze kwinjiza umurwanizi mu mutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni. Yesu yari azi ko se yamuhaye byose yabishyize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agira asubire ku Mana. Ava hasi mwirira ku rugutamana yabiri icambaza arakenyera, araheza asuka amazi mu mubeha atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambaza akenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati, mugenzi, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati, icyo jewe ndiko ndakora wewe nturibuka imenyu bari kuzokimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, ntawe uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose. Yesu aramwishura ati, nintakoza ibirenge ntaho tuzoba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati, mugenzi, ntugarukize ku birenge gusa ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Yesu aramubwira ati, uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atarukoza ibirenge, kuko abakeye umubiri wose, namwe murakeye ariko si mwese. Kuko yari azi uzomuguru wari we, nicyo cyatumye avuga ati, ntimukeye mwese. Nuko ahejeje kuboza ibirenge yabira umutama na wiwe yongera kwicara arababaza ati, mbega muramenye icyo mbagiriye? Munyita mwigisha na shobuja, kandi muvuga ko kuko ari ko ndi. Nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ari ko namwe mugira.
They were gathered in the upper room, all praying in his name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Amen. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. Thank you. gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But across over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me.
Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify his name. Oh, magnify his name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son.
Amen.
He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Do you love him?
Amen.
he coming?
Amen.
Are you ready?
Amen.
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 To be tonight, are you ready?
Amen.
In the morning, are you ready?
Amen.
Anytime, are you ready? Jesus.
Amen.
Get your church ready.
Amen.
We're making ready.
Amen.
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 Want to see my mother.
Amen.
Want to see my father.
Amen.
I want to see my Savior.
Watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again.
How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another.
Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter in hand. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Coming back will be the answer to earth's sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth, the sea and sky. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again.
This is Pentecost worship.
Hallelujah.
This is Pentecost.
Hallelujah.
Let's clap for hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you. Now. Let's sing it.
Oh, our Lord is coming back.